County 28-10 will be clear.
28-10, clear 1802.
County 28-10.
28-10.
Please give me an incident for a stop at the shop at Mansfield on Jersey Juliet 33 Papa Foxtrot Papa. Thank you, clear out of there.
28-10,
ready to 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73 14 73